abavyeyi batari bake mu ntara y'Ubanza mu burengero bw'Uburundi bemeza ko abana benshi bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye baheba kubera ubukene buri mu muryango butuma bataronka imfungurwa zihagije. Edisa Kabibi ni umukenyezi yaganiriye n'Ijwi rya Amerika aturuka muri komine Gihanga.
Turasembe bache mache turasumira umujangu kararira nyo nga banye shiri wobo banu laho bachenda kushui changwe bakasiba kukubele nzara balaru bose aliki masuri babakabula naho batabakabulina.
Umutama umusangwa butaka w'imyaka 65 navuga ko bigera kubatwa bikunyuka.
Nubwo uko turi kumwe bw'abahutu n'abatutsi, mwese tumerewe nabi, no kuvuga ubukene buraturembeze, kubaho nabi, ukurya nabi, abana bisuri barataye amashuri, no kuvuga bipanye twebwe ubwoko babasangwa butaka burya, twebwe turi ubwoko tubabaye gose, abana babatwa bagira bahe amashuri ku bwinshi, abanyeshuri 989, abana babatwa n'abahutu n'abatutsi bamaze guheba babagize mu ijana. Imana yitugaburira nkavuga kw'inyoni twebwe n'ubwoko bw'abasangwa butaka niko tubayeho.
Claude Badugaritse, umuyobozi w'indero mu ntara y'Ubanza, yemeza ko muri iki gice cya mbere cyonyine abana barenga 400 bamaze guheba ishure. Agira katubwira imvo nyamukuru zibituma
mu ishure shingiro hahebye abana bagera ku 3,938, inyuma ya ishure shingiro naho abana 185, bose hamwe hakaba hahebye muri iki gice cya mbere abana bangana n'ibihumbi 4,243. Ibyo wabituma abo bana baheba amashuri ahanini kizi ubwa mbere ni kijanye n'ubukene mu miryango. Hakaba hariho n'abandi baheba kuko bagiye kubaka hataragera, n'abandi bakaba baratwaye inda batifuza.
Emmanuel Ngendabanka, umuhanuzi ajejwe imibano wa Bonamatari wa Bubanza, avuga ko abana baheba ishure batari ibibazo mu kibano. Nk'akarorero yemeza ko abenshi baca baja mu muyayura mutwe abandi mu Busuma.
Ano muntari wacu umurindo wo kwibaruka atari muto ugasanga rero nk'umuvyeyi afise abana 4-5 aciye ahitamo guheka gukura yo 3 canke 2 kugira abandi kubandanya biga. Iyindi mvo yo gutwara inda zishushu ni hamwe rero cica dusanga batangura gufata ibiyayura mutwe hakajamwo ubusuma n'ibindi bitari bike. Kuzana abagore canke kuja ku bagabo nta rundi rukiza bakibona. Ivyo navyo murazi yuko mu Burundi tugiri ku bica bizana igwirana ridasanzwe ry'abantu iyo batagiraho barima bigaca biheza bikaza n'injyane mu miryango.
Umuyobozi w'indero bubanza yizeye urukiza ku mugambi uri kurategurwa wo kugaburira abana ku mashure.
Hariho umugambi uri kurageragezwa mu ntara ya Bubanza urikaba uri kurakogwa ku mashuri 28 mu makomine 3. Uko twari tumenyereye muri ayo makomine niho hava ibitigiri by'abana baheba ku bwinshi, ariko kubera uwo mugambi uri kurageragezwa wo kugurira injya aho nyene bakaca bazigaburira abana uri kurakogwa ku mashuri 28, byaciye bigaragara ko kuri ayo mashuri atabana bahevye ahubwo nabari barahevye baciye bagaruka kandi ku ishuri. Kubera yuko babonye ko hariho imfungurwa ziri kuri ayo mashuri bazofungura gushika mbere no mu kwezi kwa kane.
Umuyobozi bw'intara naho barafashe ingingo zitari nke zituma n'abanyeshuri bahevye cyane cyane ababiterwa n'inda zitifujwe basubira ku ishuri.
Twarashizeho imigwi izirakurikirana kugira ngo tumenye abateye inda abanyeshuri, maze bamenyekanye tugaheza tukamenya se wiwe, nyina wiwe n'ivyo bakora, maze uwo muntu yateye inda umunyeshuri agafatwa tukamushenge za mu butungane kugira n'ejo cyangwa yeje ntasubire. Ariko kandi ingingo nziza yafashwe yo gusubiza ku ishure uba yatwaye inda mu gihe yavyaye. Twarashizeho n'ingingo yuko umuyobozi abonye umwana atakiza ku ishure yatumye ko umuvyeyi akabona aragambaraye araheza wenyene akoranya na komite shingwa shure agaja kurondera n'umukuru w'umutumba bakaja kurondera uwo mwana yari bakamubaza icatumye aheba ishure.
Intara ya Bubanza mu mwaka uheze hahebye amashure y'abanyeshure barenga 18,000 nk'uko ubuyobozi bw'indero mu ntara buvyerekana. Ibitigiri bitangwa n'ubushikanganji bujejwe indero n'inyigisho navyo vyerekana ko mu mwaka uheze abanyeshure bangana 200,000 bahevye ishure mu gihugu cose. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.